This is VOA 1 Bits.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times.
Ikiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 15 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fiden Yongabo. U Rwanda rwarahagaritse kujana abana b'inzererezi mu bigo byabakira by'igihe gito kubera kwiyongera k'umugera wa corona kuriko kugaragara muri ivyo bigo.
Ntabwo wavanga nyine bazima n'abafite ikibazo ngo babanze uburabo ngabo. Ucunga nabo abandi bari kumwe nabo kugira ngo batagira ikiba, ariko abandi bo ntabwo bashobora kuza ngo binjiremo bajye muri ya senta nta gikondo ubu ngubu ntabwo ushobora kwinjiramo.
Uwo ni umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu, Madamu Nyirarukundo Inyasiene, ku kibazo cy'abana bajanwa mu bigo ngororamuco. Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye ejo kwa kabiri yagiranye ibiganiro n'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu. Mbere ko dushika kuri izo nkuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Alice,
urakoze Fideli. Umushikiranganji wa Kenya ajejwe amagara y'abantu yavuze ku munsi wa kabiri ko abakozi bashika 41 bo mu bitaro binini by'ico gihugu byakira abakenyezi bibaruka banduye umugera wa corona. Ibi bitangajwe mu gihe abakora mu gisata cy'ubuvuzi muri Kenya babandanya basaba ibikoresho bibafasha kwikingira uwo mugera. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Kenya buvuga ko bwapimye abakozi bose b'ibyo bitaro byitwa Pumwani ku murwa mukuru Nairobi, ahavukira abana barenga ijana buri munsi. Ku munsi wa mbere, Kenya yarafuvye umudokiteri wa mbere yahitanywe na COVID-19. Kuva ico kiza gitera muri Kenya mu kwezi kwa gatatu, abadokiteri n'abaforoma bamye bagabisha ko bashobora guhagarika akazi, bavuga ko leta itariko irabitaho mu kubakingira mu kazi kabo ko guhangana n'ico kiza. Kaminuza John Hopkins ya muri Amerika itangaza ko Kenya imaze kuronka abantu barenga 17,700 banduye hamwe n'abashika hafi 200 bamaze gufa. 1,000 vy'abanyagihugu muri Israeli barakoze imyiyerekano ku munsi wa kabiri ahakorera umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu i Jerusalemu, bamusaba gutanga imihoho kuko leta yiwe ngo yananiwe guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa corona. Israeli yari yarashimwe ku kuntu mu ntango yarwanyije uwo mugera, ariko mu nyuma leta yaranebaguwe kuvaho yorohereje ingingo zari zarafashwe zo kurwanya ikwirakwira ryawo, abandi bantu bashasha batari bake bongera barandura. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu yatangaje ko abantu bashasha barenga 1,400 ari bo banduye corona mu masaha 28 y'umunsi wejo. Ibihugu vya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu biganiro byo kubandanya byugara urubibe bisangiye kubera ikiza cya corona. Amakuru ashikirizwa n'abakurikiranira hafi ibyo biganiro bavuze kuri wa kabiri ko urwo rubibe ruzoguma rwugaye gushika ku itariki 21 z'ukwezi k'umunani. Urwo rubibe rwa mbere rurerure ku isi rwugawe ku banyagihugu kuva mu kwezi kwa gatatu itariki ya 21. Abategetsi b'intara zitari nke za Canada banye bavuga ko bateye kubire n'iyugururwa ry'urwo rubibe mu gihe Amerika iri kirabona abandura COVID-19 biyongera ku murindi munini. Perezida Donald Trump n'umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau mu kiganiro bagiraniye ku munsi wa mbere bavuze ko mu minsi iri imbere bagiye kuzoshikiriza aho bahagaze kuri ico kibazo. Petea Trump yarahagaritse ingingo yagira ifate yo gusaba abanyeshuri b'abanyamahanga gutaha mu bihugu byabo mu gihe ibyigwa byobandanya bitangwa mu buhinga bwa internet mu mihana yabo batinjiye mu masomero kubera ikiza cya corona. Iyo ngingo yo kwisubira ko yatangajwe kuri wa kabiri igihe hariko uhumvirizwa mu butungane mu gisagara cha Boston ibirego byatanzwe na kaminuza zikomeza Harvard University na Massachusetts Institute of Technology. Iri tangazo rije gutuma abanyeshuri b'abanyamahanga baharurwa mu bihumbi hamwe n'amakaminuza aharurwa mu majana bigamwo basubiza umutima hamwe kuko batacirukanywe. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump hamwe n'uwa Turukiya Recep Tayyip Erdogan baraganiriye kuri telefone bemeranya gukorera hamwe mu mugambi wo kuronderera hamwe amahoro mu ntambara yo muri Libya. Aya makuru yatangajwe na Perezidansi ya Turukiya ku munsi wa kabiri. Turukiya ishyigikiye Leta ya Libya yemewe na ONU kandi iranayifasha mu rugamba rwa gisirikare mu kurwanya inteko za General Khalifa Haftar zirondera kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Amerika nayo nyene irafasha Leta ya Tripoli ariko Haftar afashwa na Leta za Misiri, Arabia Saudite na Emirati z'Ubumwe z'Abarabu. Izo nazo zisanzwe zicuditse na Leta z'Ubumwe za Amerika. Abarwanyi bakekwa kuba abo mu muhari wiyonkoye kuri Leta mu ntara ya Baluchistan mu manuko bwa Pakistani ejo ku munsi wa kabiri barateze imodokari za gisirikare bicamwe abasirikare ba Leta bashika kuri batatu hamwe n'abandi umunani bakomeretse. Uwo muhari uzwi ku izina rya Baloch Liberation Front wemeye ko ari wo wateze uwo mutego kandi ko wishe abasirikare ba Pakistani barenga 20. Umuhari Baloch Liberation Front hamwe n'indi migwi yitwaje ibirwanisho ivuga ko iharanira ku intara ya Baluchistan yikukira ikava kuri Pakistani.
Urakoze Aloyis Makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, Leta itangaza ko yabaye irahagaritse kujana inzererezi mu bigo bya zakira by'igihe gito kubera kwiyongera k'umugera wa corona kuri ko kugaragara muri ibyo bigo. Genzi wacu Asumta Kabo yaraduye ibindi kuri iyi nkuru.
Hashize iminsi humvikana ubwiyongere bw'abanduye COVID-19 mu buryo butari bumenyerewe. Ibisobanuro Minisiteri y'Ubuzima imaze iminsi itanga yumvikanisha ko ubwo bwiyongere bwaturutse mu bafungiwe muri za kasho za polisi ndetse n'abahurizwa muri za transit center. Ijwi rya Amerika ryagerageje gukurikirana iki kibazo mu mpera z'icyumweru gishize, maze umwe mu bakozi bakira abashyirwa mu bigo ngororamuco adusaba ko twazavugisha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nk'urwego rubakwa. Kuri uyu wa mbere nibwo umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yemereye ijwi rya Amerika ko iki kibazo bakizi, bakaba barafashe umwanzuro wo kutazongera gufungira abafatiwe mu buzererezi mu bigo bisanzwe bibakira mu rwego rwo kubarinda ikwirakwizwa rya COVID-19. Umunyamabanga wa Leta muri iyi Minisiteri ni Madamu Nyirarukundo Nyasiyene.
Ariko abari kuboneka turabashyira mu mashuri, hari uburyo bwo kwifashisha amashuri muri iki gihe kuko amashuri ntabwo ari kwigira munsi, ntabwo wavanga nyine abazima n'abafite ikibazo ngo babanze uvura abo ngabo ucunga na babandi bari kumwe nabo kugira ngo batagira ikiba, ariko abandi bo ntabwo bashobora kuza ngo binjiremo bajye muri ya center nka Gikondo ubu ngubu ntabwo ushobora kwinjiramo. Nyine icyo gihe kitararangira cyo kuvura bagaragayeho ikibazo nka Gikondo yo ni transit n'umundi ntibaba bagomba kuhamara igihe, ariko nka Nyamagabe ho abari bahageze barahari, abavurwa bari kuvurwa, abandi nabo bari bafashe ibizamini ngo barebe ko ikibazo kitageze kuri bose ntari ku ntabinjiramo. Nyine
uyu muyobozi yumvikanisha ko abafatwa ubu bajyanwa mu mashuri bamara kubapima, abasanga mu burwayi bakabanza kubavura, abadafite ikibazo bamwe bakabasubiza mu miryango yabo, inzererezi bakazijyana mu bigo ngororamuco. Iki kibazo cyari kimaze iminsi kiganirwa n'abantu bakoresha imbaga nkoranyambaga bibaza icyo abashinzwe ibi bigo bakora ngo bakingire iki cyorezo abo bakira. Abandi bagaragaza ko habayeho uburangare bw'abayobora ibi bigo. Gane sinabubarira Grid Defense ni umunyamakuru akaba umwe mu bakomeje gukurikirana iki kibazo yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Corona virus muri iyi minsi nibwo turi kubona imibare myinshi izamuka. Reba umunsi twabanyonije 1,200 hari harimo abantu barenga 70 bakibungo muri kasho za polisi ndetse no muri ibi bigo nkabifata nk'uburangare bukabije. Impamvu byitwa uburangare bukabije ni uko abantu bagombaga kurishaka uburyo bagura ibindi bigo bakamenya ko basanzwe mu bigo bagoma muri ibyo bigo nta n'umwe winjiyemo. Icya kabiri bagombaga kuba barashatse icyo nakwita igisa n'akato ikigo banza ukanyuramo bakagupima inshuro zose zigenwa babona none icyo gihe bizeye neza ijana ku ijana bakabona ko kujyana mu bandi.
Leta isobanura ko yari isanzwe ifite ingamba zo kurinda abafungiwe muri izi za transit center icyorezo cya virusi ya corona, ariko ubu yongereye ingamba nyuma yo gusanga hari bitaratunganijwe.
Ingamba zari zisanzwe n'ubundi byarakorwaga, ariko ikiri bwiyongereho no gukaza kugira ngo koko wa wundi umwe ubonetse nabo byumvikane ko haramutse harujemo niyo yaba ari umwe, niyo yaba ari umukozi, hari ubwo mbere twitaga nyine kuba kwinjiramo gutyo gusa. Abakozi tukumva ko basohoka bibi protectinze nabyo twarabirebaga, ariko ubu ngubu ubwo kesi n'ubutaribwa ntarinda iyo kesi igaragaye nk'uko niho utangira kwibaza ngo ariko ngo banza n'abakozi nabo discipline twari twabashyizeho ngo bajye mu rugo birinde. Icyo gihe hari nka Gikondo yo kuko ni mu mujyi, icyo gihe batahaga iwabo. Ariko ikitugaragariye ni uko ubu nyine ingamba yiyongereyeho n'uko bagomba gukora bari ahantu hamwe bataha hafi cyangwa bagashakirwa aho baba hafi aho ngaho cyane.
Nyuma y'imibare y'abagiye bandura muri za kasho no mu bigo ngororamuco, hari bamwe bagenda batanga ibitekerezo bumvikanisha ko leta yabihagaritse gufungira inzererezi muri ibi bigo cyangwa se no mu makasho ya polisi bakagabanya bajyamo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asobanura ko leta itareka abangiza ituze ry'abandi ngo bidegembye, ahubwo ishyiraho izindi ngamba zo gukumira ko bakwandura iki cyorezo.
Noneho turi mu gihe nyine kidasanzwe, ntabwo wabareka. Kuriya muri sosiyete hari abantu bubahiriza amabwiriza bakabyumva vuba bakabijyamo, hari abatetse ibirenge akavuga atariko n'ibya bindi by'aba abandi ubwo barabizanye, hakaba n'abatabyubahiriza ditu uko wanamufata neje akagaruka neje ubundi rwose akumva ko ibyo kubahiriza gahunda kutanywa inzoga ubundi nta n'abakwiye kuba bakabaye baboneka muri iyi minsi. Ukuntu umuntu anywa akageraho yahinduka inzererezi muri ibi bihe turimo ubundi nta n'ubwo bisanzwe, niyo mpamvu byasaga nk'aho abantu bo ku bwinshi tutari tunabyiteguye.
Kugeza imibare iheruka yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 378 aribo bamaze kwandura iki cyorezo, 710 bakaba bamaze kugikira, no 664 bakaba bakirwaye. Abitabye Imana batangazwa kugeza ubu ni abantu 4. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye ejo kwa kabiri yagiranye ibiganiro n'abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi. Umukuru w'igihugu yabakiriye mu birimba bya Gitega arabumviriza yongera arabayagira. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomegwa na mugenzi wacu Desire Yatungimana.
Baserukiwe na nyakubahwa Ntahondereye Yohakimu arongoye diyoseze ya Muyinga, abungere babanje gukeza umukuru w'igihugu amaso mu yandi ku iteka Imana yamuteye yo kurongora Burundi. Ntibibagiye kumugarukira ko no guhoza Abarundi aheruka kubura umuvyeyi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Ibyo biheze, abungere baciye babaza umukuru w'igihugu imigambi n'imigabo ategekaniriza Burundi, bongere baramushikiriza ibyifuzo byabo babona ko vyofasha Burundi gusanga iteka n'itekane. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yabashimiye mu mwitwararika bafitiye Burundi, yongera arabahumuriza abamenyesha ko ivyifuzo vyabo binywanye n'intumbero yiwe nk'uko bigaragarira mu civugo ngendegwa ko ciwe turi kumwe twese birashoboka. Yabandanije abigisha ibijanye no gutunganya igihugu, ashimikira cyane cyane ku nsiguro ya leta, mu nyuma abumvisha insiguro ya leta mvyeyi na leta nkozi, arangiza ku itandukaniro hagati y'umunyagihugu n'umwenegihugu. Muri icyo kigabane nyene yamenyesheje ko hari vyiza byaranguwe n'abamuboneye izuba mu kurongora Burundi, yiyemeza kubitsimbataza no kuvyunganira. Yaboneye gusaba abungere kwigisha abo bajejwe ku gihugu ari umurima w'isangi twasangijwe n'Imana ko abakiramikiwe aribo bakiramutswa, ariko ko atawo kwima ngo abandi bimuke. Yamenyesheje kandi ko mu ntumbero yo kunagura igihugu atagisata na kimwe kizofatwa minenegwe, ariko ko igisirikare, igipolisi, ubutungane n'intwaro ari bisata shingiro kubera ivyo ivyo bisata bitegezwa kuba ishimikiro ry'indinganizo mu gihugu yasozereye asaba bungere kuzirikana ko uburongozi bw'igihugu n'uburongozi bwa Ekleziya ari magiriranire ati yamara rero nta mukuru abora mukuru we mutegere neza ko atamugambwe idini ishengero canke ishira hamwe byo kwemererwa kuba nk'akazo ka samandari mu gihugu na cane cane ku Burundi ari igihugu bitegamiye idini canke ishengero narimwe yarangije abemerera ko ikiyago nk'ico kigiye kubandanya abanyamadini n'amashengero babera abahanuzi n'imboneza indongozi z'igihugu mu bijanye no kwemera Imana indongozi z'igihugu nazo zibabera imboneza mu bisata zijejwe
urakoze Desire
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika muntu mbere ukuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Naho kuvyaranze amateka y'isi kuri itariki ya 15 y'ukwezi kw'indwi dutega amatwi mugenzi wacu Venus Nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Hashize imyaka 60 kuri uyu munsi ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe muri Congo bwa mbere guhosha imvururu zakurikiye icyemezo Moise Kapenda Chombe yari yafashe cyo gutangaza ubwigenge bw'intara ya Katanga ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1960. Ukoherezwa kw'ingabo muri Congo byasabwe na Minisitiri w'Intebe Patrice Lumumba witabaje ibihugu bya Afurika n'umuryango wabibumbye Katanga imaze gutangaza kwigenga byatumye n'intara ya Kasai y'Amajyepfo itangaza ubwigenge bwayo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1960. Joseph Ngarurahita agirwa perezida w'inteko ishinga amategeko ya leta nshya. Imvururu zatumye izo ntara zombi zivuga ko zigenga zatangiye Congo ikimara kuntu ubwigenge ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 6 umwaka w'1960. Ingabo za Runi zageraga ku 20,000 zabanje kuba ingabo zubahiriza amahoro ubundi zihindurwa ingabo zubahiriza umutekano zikaba zaramaze muri Congo imyaka 4. Nyuma y'imyaka 35 mu 1999 Repubulika ya Demokarasi ya Congo yugarijwe n'intambara yarihuriwemo n'ibihugu 5 byo mu karere yashyize umukono ku masezerano guhagarika intambara yemerejwe i Lusaka muri Zambia. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yashyizeho umutwe w'ingabo wa MONUC waje guhinduka MONUSCO ugizwe n'abasirikare, abapolisi, abasivile n'impuguke zinyuranye bose hamwe bagera hafi ku 20,000 kuva bahagera impagarara ntiziracogora mu burasirazuba bwa Congo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC n'umwanya w'ikiganiro Amerika na civyaranze Amerika muri kahise no muhe tugezemwo ateguriye kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Hasigaye amezi 4 kugira ngo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batore umukuru w'igihugu cyabo. Ariko rero aya matora arimo arategurwa mu bihe bidasanzwe. Ese azabaho? Ese ashobora gusubikwa cyangwa kuburizwamo? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika taha ateganyijwe ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 kuyu mwaka. azava ari aya 57 mu mateka y'igihugu. Abakandida bazwi kugeza ubu nubwo amashyaka yabo atarabimika ku mugaragaro nk'abakandida bayo koko ni President Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani ushaka manda ya kabiri y'imyaka ine na Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrata. Biden yahoze ari vice president wa Repubulika imyaka 8 kuva mu 2009 kugera mu 2017. Trump afite imyaka 74 y'amavuko naho Biden afite 77. Nibo bakandida ba mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biyamamaje bakuze gutya. Uretse aba babiri bazwi cyane Donald Trump na Joe Biden, abandi bakandida bemejwe n'amashyaka yabo nubwo amashyaka ari mato atazwi cyane adakomeye nk'ay'abademokrati n'abarepublikani ni Dario Hunter wo mu ishyaka riharanira ibidukikije n'umutegarugori Joe Jorgensen w'ishyaka riharanira ukwishyira ukwizana kwa rubanda muri byose Liberté Civique nuko leta itagomba kubyivangamo Libertarian Party mu Cyongereza. Icyorezo cya virusi ya corona cyaraje kidurumbanya ubuzima bwose namwe byo murabizi kitaretse n'ibikorwa byose bijyanye n'amatora y'uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero, abakandida ntibashoboye gukoresha mitingi zo kwiyamamaza nk'uko bisanzwe bigenda mu yandi matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iri ku isonga mu bicwa na COVID-19 n'abayirwaye, kandi kugeza ubu leta ntiramenya cyangwa se ngo ivuge igihe ubuzima bw'igihugu buzongera gufungura. Abanyapolitiki, abahanga mu bya politiki, abanyamakuru ndetse na rubanda muri rusange bibaza niba amatora azaba uko bisanzwe mu kwa 11, niba ashobora gusubikwa cyangwa se niba azanaburizwamo burundu virusi ya corona niramuka ikomeje kuba icyago kugera mu kwezi kwa 11 gutaha. Nyamara rero kugeza ubu amatora yose y'umukuru w'igihugu yarabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemwe n'ubu bihe byari bikomereye cyane igihugu ku buryo budasubirwaho nko mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865, mu ntambara ya mbere y'isi yose yo mu 1914 kugera mu 1918, no mu ntambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu 1939 kugera mu 1945. Mu magambo make, nta tora na rimwe ry'umukuru w'igihugu ryigeze risubikwa cyangwa se ryigeze riburizwamo mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera ku itegeko ryo mu 1845 rivuga ko abaturage batora ku wa kabiri wa mbere ukurikira uwa mbere w'ukwezi kwa 11 buri myaka 4. Mu magambo asobanutse, itora ry'umukuru w'igihugu riba hagati y'itariki ya kabiri n'iya 8 y'ukwezi kwa 11 buri myaka 4 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ritaha risubikwe cyangwa se riburizwemo nk'uko abanyamategeko babisobanura, byasaba ko inteko ishinga amategeko Congress imitwe yayo yombi itora irindi tegeko rikuraho iri risanzwe kuva mu 1845. Inteko ishinga amategeko yamara kuryemeza rero byasaba ko na President Trump arishyiraho umukono kugira ngo rishobore koko gukurikizwa. Abasesengura ibya politiki nk'uko igigo ntaramakuru Bloomberg kibisobanura ni cyano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basanga rero bitakunda kubera ko imitwe yombi ya Congress itumvikana. Sena yiganjemo abo mu ishyaka ry'abarepublikani rya President Trump. Baramutse bemeje umushinga w'itegeko ushaka ko itora risubikwa cyangwa se riburizwamo, umutwe w'abadepite wiganjemo abademokrate Joe Biden akomokamo wo ushobora kubyanga. Abasesengura kandi bongeraho ko nubwo Congress yaramuka yumvikanye igashyiraho irindi tegeko rikuraho rero ririya rikurikizwa kuva mu 1845 abaturage batishimiye irishya bashobora kurirega mu nkiko bikazazamuka bikagera mu rukiko rw'ikirenga bityo inkiko zajya kuryemeza burundu itariki ya gatatu y'ukwa 11 umunsi w'itora ritaha wararenze uretse itegeko rigenga amatora ryo mu 1845 itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigendera kandi no kwitegeko nshinga mu ivugurura ryaryo rya 20 ryo mu 1933 rivuga ko manda y'umukuru w'igihugu irangira nyuma y'imyaka 4 ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere saa 6 y'amanywa nkuko ikinyamakuru gikomeye cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika New York Times kibyandika iyi tariki ntishobora guhindurwa n'iteka rya perezida w'igihugu cyangwa se n'itegeko risanzwe ryemejwe na Congress na perezida w'igihugu yashyiraho umukono kuyihindura ahubwo byasaba kuvugurura itegeko nshinga kandi bibyo ni inzira ndende cyane imara imyaka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwanzuro rero biragoye cyane pe biragoye kwigizayo cyangwa se kuburizamo amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataha ku itariki ya gatatu y'ukwa 11 2020 uko byagenda kose nshuti zacu ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi uwagira rero ikibazo cyangwa se igitekerezo yadusangiza n'abandi banywanyi bose ba radio yanyu ijwi rya Amerika yakitugezaho tukamutumikira adresse ni radio yacu @gmail.com mugira umunsi mwiza rero mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Juti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isahani yo bigarukiye mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Thank you.
Afrika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika.